Iri Nizgurgi America. Radio Izgurgi America yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi haraye habaye umuhango wo kwibuka nyakwigendera Melchior Ndadaye, hashize imyaka 25 uyu wahoze ari perezida w'icyo gihugu yishwe.
Twebwe rero icyo twifuza muri kino gihe gushika nuko abateguye kiya kibi barondegwa, ubutungane bukabafata.
Umugambwe ipona nta kabi kawo kumbore, nimba hariho abadasigana, nimba hariho umudasigana, yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ivyaha nakurikiranwe kuri ivyaha yakoze umutugatwe kiwe, ubutungane bwokora.
Abo ni Pierre Claver Nahimana uyobora ishyaka Sahwanya for the Bull na Belga Shuti uyobora ishyaka Iprona, bavugiraga mu muhango wo kwibuka uwahoze ayobora Burundi Melchior Ndadaye. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi. Perezida w'igihugu cya Kamerune Paul Biya niwe yatsinze atangorane ikindi kiringo cy'imyaka indwi ejo ku munsi wa mbere. Ibyo ni nyuma y'uko urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu yashyizeho wenyine rwatesheje agaciro dosiye zose zo kwiyamiriza amatora zashikirijwe n'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Biya yatsinze n'ibice birenga 71% by'amajwi, mu gihe uwo bahiganywa Maurice Kanto yaronse ibice 14% by'amajwi. Abitegereza ibintu muri icyo gihugu bavuga ko Cameroon igiye kurangwa n'uruhagarara kurushiriza, mu gihe Perezida Biya atotangura gutegura kazoza ka Cameroon nyuma y'uko amaze imyaka n'imyaka ku butegetsi. Amatora muri Cameroon yabaye atandorerezi z'abanyamahanga zihari nk'uko byari byagenze mu yandi matora yabaye mu bihugu bya Kenya na Zimbabwe. Abantu babiri baramenyekanye ko bafuye ejo ku wa mbere ni nyuma y'aho ubwato bwari butwaye abimukira bwibiriye ku nkengera z'amazi mu manuka bushira uburengero bwa Turukiya. Ibyo byashyikirijwe n'abasirikare ba Turukiya bacungera inkengera z'amazi. Abantu 17 barashoboye gutabarwa nk'uko bivugwa n'abo basirikare nyene. Ibikorwa byo kurondera no gutabara abandi biracabandanye. Ubwo bwato bivugwa ko bwari butwaye abimukira bashika kuri 30 bari mu nzira bagana mu izinga ry'Ubugiriki rya Kose nk'uko byashyikirijwe na televiziyo yo muri Turukiya. Abategetsi ntibatanze amakuru y'ubwenegihugu bwabo bimukira, ariko Turukiya gihaye indara bimukira bamuka muri Siriya barenga 3 million hamwe n'abo muri Irake barenga 300,000. Umugabo w'umunyepalestina yarateye umusirikare wa Israeli hafi y'ikibanza cyeranda mu ntara ya Cisjordania mu gisagara cya Ebrone imbere y'uko yicwa arashwe. Ayo makuru yashikirijwe n'igisirikare cya Israeli cyo kuwa mbere. Igisirikare cyaremeje ko uwo mugabo yari umunyepalestina kandi ko yishwe, ariko nta myidondoro yiwe yatanzwe. Ibitero by'ubwicanyi nk'ivyo byariyongereye mu ntara ya Cisjordania uku kwezi. Muri uku kwezi nyene itariki 15 umunyepalestina yarishwe ahejeje gucumita imbugita umusirikare mu buraruko bw'iyo ntara nyene. Mu ntango z'uku kwezi nyene umunyepalestina yarishe arashe abanyisirayeli babiri arakomeretsa n'uwundi umwe. Urunani rurongoye na Leta Zunze za Amerika ruriko ruragwanya umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu rwagabye igitero kigira kabiri kumusigiti mu buseruko bwa Siria mu kiringo kiri munsi y'indwi ubwo runaniro uvuga ko uwo musigiti wakoreshwa n'abo barwanyi mu kugaba ibitero ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwabwijwe ijya Amerika kwico gitero cyo ku munsi wa mbere jo cisha barwanyi bahora barasa abasirikare b'urwo runani binyegeje muri uyu musigiti uri hafi y'urubibe n'igihugu cya Iraq uwo musigiti watewe jo kuwa mbere wari ku birometero 2 n'ibice 5 by'uwundi musigiti watewe mu ndwi heze igihugu cya Siria kirafise amategeko agikingira akingira imisigiti ariko mu gihe ikoreshejwe nk'ubwihisho bw'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu iyo misigiti ngo ica itakaza uko gukingirwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'Amerika Colonel Robert Manning hareje ku munsi wa mbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko adashimishwa n'isiguro yumvise ku rupfu rw'umumenyeshamakuru wo muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi. Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko agiye kwifatira icyo kibazo mu minwe ariko yigeze kuvuga ko adakeneye gutakaza imitahe Arabia Saudite ifitiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump amenyesha ko azomenya byinshi kuri urwo rupfu igihe umugwi w'Abanyamerika bagiye gutohoza muri Arabia Saudite no muri Turukiya bagarukira i Washington kuri uyu munsi wa kabiri. Ikindi gishasha kuri iyo dosiye cyabaye ejo kuwa kuri wa mbere nyine ejo nuko sekretari wa Amerika ajejwe ubutunzi Stephen Mnuchin yabonanye n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite gushika ubu icyabaye ku bisigarira bya Khashoggi naho Turukiya ikivuga ko yabonejwe igufa akacibwa ibihimba ntikiramenyekana. Nayo muhanuzi wa Perezida Donald Trump ajejwe umutekano mu gihugu John Bolton akavuga ko yabwiye abategetsi b'u Rusiya ko uguhangwa uhugabanya amatora yo muri 2016 ataco byunguye uburusiya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi ishyaka Sawanya Frodebu yashinzwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye rirasaba ko ubutabera bukora kugira ngo hamenyekane abagize uruhare mu kwica iyo ncungu ya demokrasi. Byavugiwe mu muhango wo kwibuka imyaka 25 ishize uwo wahoze ari umukuru w'igihugu yishwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ibirori byo kwibuka imyaka 25 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe cyatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri katedrali ya Jinamundi ya Katolika iri ku murwa mukuru w'u Burundi icariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rubirinyange yatanze impanuro ku Barundi n'ababarongoye afatiye ku ijambo ry'Imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa.
Kidza Ndadaye Melchior ivyo bikorwa byo kuronderwa ubwami yarabishyize mu ngiro ahageza ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umurage ishinga yo kubaka Burundi ukaba bushasha hamwe akamacakubiri cyangwa amacakwinshi hamwe ubutungane bwisese ubutunzi bwisese hamwe amahoro yisese hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure hamwe igitabo cya kahise kabi ku Burundi kizingwa hakazingurwa igitabo gishasha cyandikwamo ibyiza gusa. Ishaka yagize ni ryiza ntigunganye ubuzima kandi yararongeye kuzamura zina muntu wese zina Burundi wese amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose. Nani TV yari yihaye batamukundiye kwakirangura
hakurikiye kuja gushira ingori z'amashurwe kunate Mwandadaye Melchior naho bari bafashanya kurongora igihugu. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo birori byagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993. Ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi. Abari bitabye urwo rubanza bafise icitegererezo kuri Melchior Ndadaye uwo n'umwe mu rwaruka yavyigaye kiganiye ijwi rya Amerika.
Muvyaranga Nelson Ndadaye nofata ko nkisomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajye umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura atumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri. Urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokrasi mu gihugu cyacu Burundi.
Umugambwe Sahonya Fredebo Ndadaye yashinze Petero Karaveri na Himana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokrasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho akira gahazi muri Fredebo n'ubata ku butungane kuri iyo ncungu babuze batanga
abateguye burya bwicanye rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata kuko barazwi benshi barazwi barashaka no kuvuga n'abandi
inyuma y'imyaka 45 na uzi abagana guhemera icyo Ndadaye ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa ry'iyo ncungu ya demokarasi Abere Gashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba hari abadasigana boba baragize uruhara mu igandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga
jewe ndawurongoye mu mirongo icyenda na gatatu nari muto cyane ariko ndemeza neza ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe umugambwe Iprona nta kabi kawo kumbure nimba hariho abadasigana nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ibyaha nakurikiranwe ibyaha yakoze ku gatwe kiwe ubutungane bwokora maze bagashyirwa habona uw'icyaha cyagiriye bakamuhana nk'uko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko
ku ncuro ya 25 hibukwa iyo ncungu ya demokarasi abari mu mashyirahamwe y'ababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko Ndadaye Kiyoro yagizwe incungu ya demokarasi bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ibiganiro byari bimaze iminsi itatu bihuza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'umuhuza mu bibazo by'Abarundi byarangiye kuri uyu wa mbere. Abitabiriye ibyo biganiro bahaye umuhuza inyandiko ebyiri zirimo umusanzu wabo mu gushakira umuti ibibazo bya politike biri mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiganiro byari bimaze iminsi itatu biba hagati y'umuhuza wa matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania hamwe n'imigwi y'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike byarangiye bashitse ku nzandiko zibiri zirimo ibyiyumviro byabo. Urwandiko rwa mbere rurimo ingene ayo mashirahamwe abona uko ibintu byifashe mu gihugu kuva ku gateka kazina muntu gushika ku butunzi bwatitutse. Umufasoni Marie Louise Baricako ari mu baserukiye abakenyezi niwe batoye ngo abishikirize.
Twarerekanye neza tukoresheje ibyemezo dufite ko atamahoro ahari mu Burundi ko ibintu bitameze neza na gato imbere ahubwo bigenda bisubira inyuma. Turabereka neza yuko amatora adashobora kuba ibi biganiro bitaraherahezwa kubera yuko byose bida kubakirwa ku mwumvikano w'amahoro. Ikindi cya kabiri nacyo twavuga byari ibintu byerekeye umutekano, ibintu byerekana ingene igihugu kiriko kiranyikira mu bukene, ingene abantu bagowe, ingene abantu bigwanye cyane byerekeye cyane cyane nk'ingero nk'iby'amagara n'ubutunzi. Hari igihugu kiriko kigendera ku makonstitusiyo abiri, hari ibintu by'amatora bavuga ngo nituvugane aho tukabivugana. Baramaze kugushinga itegeko ribigenga, baramaze kugena umugwi ubijejwe, ibyo byose ugaca usanga atari ukubeshanya nta byo kuganira biriho kuko byaramaze gukorwa. Bamwe baguma bavuga ngo ariko baraganira mbwa abandi baguma bakora ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe.
Urundi rwandiko nubwo gusaba ko botumirwa iruhande banyepolitike bavuga ko uruhara rwabo ari ntangere kuko aribo bakozwe ko cyane n'amatati ya politike yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Si ikibazo cy'abanyepolitike gusa, ababyerekanye akabishyira ku mugaragaro warugwaruka yari amaorganizasiyo ya sosiyete sivile. Ni ukuvuga rero yuko mu gihe ugeze kurondera inyishu kuri ibyo bibazo ntushobora gufata abo bantu ngo bakumire ubakuremo batanakubwiye n'icyo bashaka n'icyo barondera n'uko babona byonda kugenda. Baba n'abantu bakubiswe kurusha abandi, bahohotewe kurusha abandi, bomowe kurusha abandi n'abo nyine.
Je Clavier Mbonimpa atwara ishyirahamwe ya Prodehash nawe abona ko abo banyepolitike bazohagwa birengagiza ikibazo cyo guhana ibyaha byakozwe.
Ibiganiro bigiyemo abanyepolitike bonyine tuzi ngendo y'abanyepolitike ni imwe ikugabura ibibanza twebwe ntituzogenda tubemere yuko ubutungane babushyira iruhande hanyuma abakorewe ibyaha bakiri mu marira ntibatunganirizwe kuko icyo kintu kudahana ibyaha gushyira ubutungane iruhande nicyo cyatumye amagume mu Burundi agenda agaruka.
Gabriel Rufyiri ku bw'ishami Oricom nawe yamenyesheje ko ayo mashyirahamwe abwirizwa kuba nk'icyabona cy'ibyo abo banyepolitike bazushika ko
bakumva yuko ukubaho kwacu hariho ibintu bimwe bimwe byavuye bibagora bimwe bita gufundikanya mu bya politiki. Nibyo nabisigurika kuko amashyirahamwe agomba kuba icyabona ibyo twita temoin kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ingene uzaba bitabishyize mu ngiro. Twebwe tuvuge tuti wewe urahemuse nk'umukiriya barundi wari wemeye ibi, twebwe turiko turondera amahoro. Ikibazo cy'amahoro rero ikibazo cy'iterambere rya bose nikira umunye politike gusa kira mu Burundi wese ashobora kugira icyo aterera. Twebwe rero turi mwabo barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo Burundi bwose bushobore kubaho neza.
Icyo gice basaba kuzogiramo uruhara nibiganiro bizotangura ku munsi wa gatatu w'iyendwi. Ibiro by'umuhuza byashimiye abantu 12 bitavye ibyo biganiro baserukiye amashengero, amashirahamwe yigenga, abakenyezi, ugwaruka n'ibimenyesha makuru. Yamara ibiro by'umuhuza byamaze kubakurira inkone ku gishitsi ko bidakunda ko baguma yarusha barindira abanyepolitike. Ibyo biro bisigura ko bitari mu nteguro byabijeje ko nihagira amasezerano ashikwa ko bazotumigwa igihe cyo kuyatera ko umukono. Ibiro by'umuhuza byatangaje kandi ko gushika ubu atagisibye abanyepolitike bazokwicarana kuva ku munsi wa gatatu w'iyendwi kandi ko leta y'u Burundi n'imigambwe yose wabo mugambo uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe na leta bazokwitaba. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere yatangije ibikorwa by'inteko nyafurika ishinga amategeko. Atangiza iyo nama, Perezida Kagame yasabye iyo nteko guhamagarira abanyamuryango bayo kwemeza burundu amasezerano ashyiraho isoko rusange no koroshya urujya n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afurika. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi.
Abagize inteko ishinga amategeko nyafurika bateraniye i Kigali mu gihembwe cyayo cya mbere gisanzwe mu byumweru bibiri bazamara mu Rwanda. Imirimo yabo izibanda mu kurebera hamwe icyakorwa ngo ruswa irandurwe burundu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe wafunguye iyi nama. Yasabye abagize iyi nteko kuzihutisha amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika.
I would like to ask for your support for the speedy ratification of the African Continental Free Trade Agreement.
Aragira ati, ndifuza kubasaba ko mwakwihutisha kwemeza ku buryo bwihuse amasezerano nyafurika arebana n'ubwisanzure mu bucuruzi, amasezerano yoroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'izindi nkingi z'ingenzi z'umugambi w'iterambere 2063. Perezida Kagame akavuga ko gushyirwaho kw'ibi bintu by'ingenzi nta kindi bizatugezaho kitari ukuzamura ubukungu ndetse no guhindura uburyo bushaje umugabane wa Afurika ugaragazwa. Amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika yasinyiwe i Kigali mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka n'ibihugu 42 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi bihugu bikaba biri mu rugendo rwo kwishakamo 2022 byayemeza burundu kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika Bwana Roger Nkodondanga ukomoka mu gihugu cya Cameroon yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika igihura n'ibibazo byinshi.
Il souffre du clivage linguistique. Cette diversité culturelle qui devait constituer notre force reste aujourd'hui à plusieurs égards.
Aragira ati, Inteko Ishinga Amategeko Nyafurika iracyahura n'ibibazo byinshi, ifite ikibazo cy'indimi, gusa urwo ruhurirane rw'umuco nirwo rwagakwiye kutwubakira imbaraga, ariko nibyo byatugize abacakara ba za politike twigishijwe ku isi. Nanone urwo ruhurirane rw'ibitekerezo rwazamuye imishinga itandukanye muri demokarasi bikomeje kuba ku isonga mu kuzana amacakubiri. Iyi nteko kubihitamo kugenda mu nzira ya demokarasi haracyari bamwe mu bategetsi babifata nabi. inteko yacu kandi iracyafite ikibazo cyo kugenda biguru ntege mu kwemeza imishinga yiyemeje nubwo inteko imaze imyaka 14 itowe kugeza ubu niratangira gutora amategeko iracyakora mu rwego ngishwa nama ndetse nta nibikorwa byo kugenzura guverinoma iratangira gukora senateri Muhongayire Jacques n'umwe mu bagize iyi nteko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda yavuze bimwe mu byo bakora muri iki gihe
rwe ronke inteko ishinga amategeko dusuzuma ingingo zifite inyungu Afrika muri buri komisiyo ibishinzwe ndetse tugasuzuma n'amaraporo avuye kukora kuri cyicaro cya Afrika yunze ubumwe ibyo byose tubisuzumira muri komisiyo tukabiganira n'abahagarariye urwo rwego nyubahiriza tegeko tugatanga imyanzuro yemezwa n'inteko rusange ariko nyuma ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko rukazashyikiriza raporo inama y'abakuru b'ibihugu
zimwe mu ngingo zizasuzumwa muri iki gihembwe harimo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika uruhare rw'indorerezi z'amatora z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gukumira amakimbirane ashingiye ku matora muri Afurika ndetse n'izindi gahunda zo gusana ibihugu nyuma y'intambara muri Afurika iyi nteko igizwe n'abadepite 275 bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byemeje burundu amasezerano ayishyiraho Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tugume mu Rwanda bwana Francisco Kaboneka wayoboraga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu arasaba uwamusimbuye Professeur Shaka Anastase gukomeza gushyira ingufu mu bikorwa byo guha ijambo abaturage mu bibakorerwa no kurwanya ubukene. Yabivugiye muhango w'ihererekanyabubasha wabaye kuri uyu wa mbere. Ni umuhango wabaye no mu zindi minisiteri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru ikurikira.
Nyakubahwa Minisitiri rero ndagira ngo nkwifurize ishya n'ihirwe muri iyi minisiteri kwizeza ubufasha bwacu.
Bwana Francis Kaboneka wategekaga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu araha ikaze Professeur Anastase Shyaka umusimbuye kuri uyu mwanya bari mu muhango w'ihererekanyabubasha. Ni nyuma y'iminsi mike umukuru w'u Rwanda Paul Kagame akoze impinduka zidasanzwe muri guverinoma. Abategetsi hafi ya bose baba bashya mu myanya, abigeze kuyibamo bakayigarukamo ndetse n'abacyuye igihe bashimye Perezida Kagame ku cyizera bafitiye mu kubashyira mu myanya y'ubutegetsi abereye ku isonga. Bwana Kaboneka aravuga ko Minisiteri yategekaga yari imaze kugera kuri byinshi kandi byiza, gusa ngo hari hamwe muho Professeur Shyaka umusimbuye yagombye gukomeza gushyira ingufu kuruta.
Ikintu cyo guha abaturage agaciro no kubaha ijambo mu bibategurirwa no mu mihigo ndetse no muri implementation yabyo bakabigiramo uruhare. Hari gahunda yo kuvana abaturage mu bukene cyane abatishoboye. Twafashe uduce tumwe dufite ibibazo turi mu turere dukennye n'utundi dufite ibibazo cyane cyane bishingiye ku mirire mibi cyangwa igwingira ry'abana. Muri iyi gahunda cyane muri uyu mwaka, muri bije y'uyu mwaka, tureba hafi ingo zigera ku 154 zigomba kwitabwaho by'umwihariko.
Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mushya Professeur Anastase Shyaka yasabye ubufatanye butajegajega ko bagiye gukorana muri iyi minisiteri z'imbere mu zifatwa nka nkingi za mwamba mu gihugu. Minisitiri Shyaka yibukije abategetsi bakorana ko ihame ry'imiyoborere rishingiye ku muturage rigomba gukomeza kubaranga.
Ihame yegayezwa ibyo twemera nk'igihugu, nagira ngo mu izina uyu muryango wari kugakomeje. Nanone urasabe nk'abayobozi nanone mbizeze nk'abarikoreyemo kandi barikunda iryo hame tugiye kurishyira imbere cyane.
Minisitiri Shyaka ageze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avanywe mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB gishamikiye kuri iyi minisiteri ategeka. Yategekaga RGB kuva muri 2011. Bwana Francis Kaboneka nayo yatangiye gutegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuva muri 2014. Si muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gusa habaye imihango y'ihererekanyabubasha. Mu cyahoze ari Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza, ubu yahinduriwe izina ikitwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, naho uwo muhango wabaye. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur wategekaga Midimari nawe yahaye ikaze Madame Germaine Kamayiresi muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi. De Bonheur yamwizeje ubufatanye maze Kamayiresi asaba imikoranire myiza kuwo bagiye gukorana muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi byose bigamije iterambere ry'igihugu. Ku ruhande rwe Madame de Bonheur ucyuye igihe muri iyi Minisiteri byumvikana ko izi mpinduka zamugoye kuzakira. Mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira yashimiye zimwe mu nzego bakoranye neza.
Ndashimira Brema urwego rw'itangazamakuru baramfashije cyane. Inshingano nari mfite baramfashije cyane bigatuma ibikorwa bya Minisiteri bibasha kugaragara. kandi nizera ko bazakomeza gukorana namwe neza. Arihangana wenda kuko ikiniganjize ubusanga masaje arangora jewe.
Mu cyumweru gishize ubwo yarahizaga abategetsi bashya muri guverinoma, Perezida Kagame yihanganishije abo bitarageraho, ababwira ko ibyiza biri imbere.
Buri wese yahora abona ko ibyiza biri imbere, namwe bizabageraho.
Kuri iyi minisiteri yitaga ku mpunzi n'ibiza yahinduriwe izina, twashatse kumenya niba ishami ryibandaga ku mpunzi ritakirimo, maze minisitiri mushya Kamayiresa dusubiza agira ati:
impunzi zikeneye ubutabazi. Uretse minisiteri yahinduye izina, ariko inshingano ziracyari zimwe.
Ahandi habaye imihango y'ihererekanya bubasha harimo minisiteri y'ingabo, minisiteri ya siporo n'umuco, minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation no mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere. Kugeza ubu mu bagize guverinoma abagore bari kuri 50% n'abagabo 50%. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu gihugu cya Uganda, igisirikare cy'igihugu cyatangaje ko kigiye gufatira ibihano bikaze abasirikare bagaragaye ku mashusho ya video bakubita umusivili. Ibyo byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare. Aho umuryango w'uwo musivili wakubiswe kugeza ubu bemeza ko bataramenya aho umuvandimwe wabo afungiwe n'icyatumye akubitwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Halima Asuman uri Kampala, yasemuwe na Fidel Niyongabo.
Ayo masanamu ya video y'abajeje umutekano batanu bariko bahagarika bunyamaswa Yusuf Kawoya yatumye abanyagihugu bahagurikira icyarimwe mu kuyiyamiriza. Abantu bajeje umutekano bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bafashe Kawoya mu ibarabara ku murango izuba riva. Amaze kugwa hasi mu ibarabara, abo bantu baciye bamusimbira ko baramukubita bakoresheje inkoho bari bafise imbere y'uko bamutwara. Mushikiwe Sharifa na Kitende avuga ko kuva musaza we akubiswe bunyamaswa ku munsi wa kane w'indwi iheze, abo mu muryango wiwe batashoboye gutuma abategetsi bababwira igituma Kawoya yahagaritswe canke ikibanza apfungiwemwo. Na Kitende avuga ko baguye mu gahundwe, amenyesha ko bafise ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima kubera yafashwe bunyamaswa. Inyuma y'uko amasanamu ya video yiwe ariko akubitwa kandi ahagarikwa, agiye habona igisirikare cya Uganda n'igipolisi byarahakanye mu ntango ko bizi abo bantu batanu bafashe Kawoya unyamaswa. Yamara ku munsi wa gatanu ku muhingamo, umuvugizi w'igisirikare Brigadier Richard Karemire yarasohoye amasanamu y'abantu bari imbere y'umugwi w'abantu bajejwe gushyira ku murongo abandi. Abo bantu batanu batavuzwe amazina canke ugwego bakoramwo bagirijwe kwigenza nabi. Igisirikare cyatangaje ko bemeye ivyaha bagirijwe bishobora gutuma bavanwa mu mabanga bajejwe. Abavugizi b'igipolisi n'igisirikare cya Uganda baranse kuvuga ibirenze ngaho mu kuvuga ko dosiye iri muri sentare. Yamari ihagarikwa rya Yusuf Kawoya hakoreshejwe ubunyamaswa byatumye abanyauganda bagwa mu gahundwe. Babuze ko uburyo umunya-Uganda nkabo ashobora guhagarikwa akubitishijwe inkoho vyerekana urugero rw'ugudahana ruri mu gihugu. Bumvise umutekano wabo uzogeramirwa bikomeye igihe hazogira umuntu aza kubahagarika inyuma y'ibyashikiye Yusuf Kawoya. Kawoya, umugwizatunga ari mu mugwi w'abatavuga rumwe na leta People Power, washinzwe n'umuririmbyi yahindutse umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine ubwiwe yarahagaritswe mu kwezi k'umunani, arafatwa bunyamaswa, yagirizwa guhemuka hamwe n'abandi bashinga amateka batavuga rumwe na leta. Nicolas Opio n'umuntu yanonose amategeko y'ivyerekeye agateka ka muntu, avuga ko abanya-Uganda baba mu gihugu kitakigendera ku mategeko. Avuga ko iminsi yose hari amakuru y'abasivile batagira icyo bazira bazimanganye bari mu minwe y'abitwaje inkoho batambaye impuzu zibaranga. Avuga ko iyo nyifato igenewe gutera ubwoba abanyagihugu no gutoteza abatavuga rumwe na leta. Opio avuga ko amakunga akwiriye kumenya ko ata demokarasi bazwa muri Uganda. Atangaza ko ibihugu byo mu mahanga bihirigwanisha Uganda bikwiye kwibaza nimba ivyo bidakoreshwa mu ntumbero y'ugutyoza agateka ka muntu.
Juti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mwizina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Facile Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.